Turashimye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Twizere ko muriko musozera neza uno mwaka w'2022 mwitegurira gutangura neza wa 2023. Aho mu 2022 yakomereye muzokoroherwe mu 2023, abo nabo mu 2022 byagenze neza bizobandanya uko. Ijuru rya Amerika rero twizere ko mu 2022 ku ruhande rwacu twabashitse kunyota, tukagira ko twemera kuzobandanya tujyohora ibiganiro byacu kugira ngo vyame binogera amatwi ya mwebwe mudukunda. Icizere canyu kidutera intege zidasanzwe. Nuko rero uno musi ku ijuru rya Amerika twashimye kuba hakanya muri iki kiganiro kidasanzwe cyo gusozera umwaka wa 2022 tuza gusozera mu masaha make kugira ngo mudusangize ico muzokwibukira kuri uno mwaka turiko turasozera. Ico mwiteze kwa 2023, ico mwiteze kuri radio yanyu ijuru rya Amerika mu 2023, ico mwashimye mu 2022 ku ijuru rya Amerika, ico mwatuneguye naco nyene murakitubwira. Turaza kubaha kandi muri iki kinaganiro akanya ko gusaba inindirimbo mwakunze mu 2022 no gutasha abanyu. Wifuza kugaruka ku makuru yaranze umwaka aho aherereye, nawe nyene ntituza kumukumira, turamuha akanya. Munkundire rero imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina mwateguriye mukamugiye gushikirizwa na Jovi Diane ninahazwe, nifatikanye n'abagenzi banje bose iyo bari mu kwifuriza umwaka mwiza twifashishije amajambo ya ino ndirimbo umwaka musha ya Korala El Shaddai yo mu gihugu cy'u Rwanda.
Nyeni mijango yanyu, nishuti zanyu, uzawa meri herezo jubutayu, inangiriro ya masezerano. Kuimigisha yanyu, na malipe yanyu.
Aharunga katurangije, wabaye umwijima nyamara tutangiye uzanye ubuzima, ndagusezeranya yuko bigiye kwemera igicu cy'icyizere ndakibona ngico kiranje
akamusha
usha musha
n'imijyango yanyu n'inshuti zanyu
uzababete Sahi wanyu, yeah. Happy New Year, yeah.
Aka karirimbo umwaka mushasha twizere ko kabanyuze aho muri komura twumva muhereye inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Uwa mbere twakiriye uno musi mu kiganiro cacu ni Yves Bizimana, yari yatwandikiye ati sinzigera nibagira inshuro nabahaye nimero yanje, nimwigere mumpamagara ku ijwi rya Amerika. Yves, uno musi turaguhamagaye.
Murakoze cyane, nari ndabirindiranye gishika kandi iyo umwaka urangira ntamagawe n'ingene nkunda kuva kera ijwi rya Amerika. Demirvande yoheze mbabaye mugabo kumbure ubu n'akanyamuneza kadasanzwe kuri jewe n'abagenzi.
Urumva reka tukwisigure ko murungika inimero zanyu muri benshi nk'uno munsi dushira ko abatwandikira kugira ngo tubahamagare muba murungitse muri ijana barenga, ikiganiro kikaba kimara iminota 30. Urumva ko bitokunda ko mwese tubavugisha, hari n'igihe tubahamagara amatelefone ntimuyafata hanigi hama telefona humo wahele ya adatramo alikotura wase kukutima sukugamba lara nukobiba bitadukundi mwanyi bitadukundi ye
tulawa kenguru kekandi na atu kumbole tulavitahuru mwa mwanyi wali muto abakunda ijuja Amerika sikuwebe kwenye neturi mwurundi kumbure abari ku isi yose hatandukanye bumva ikirundi n'ikinyarwanda ngirango kenshi baba bariko barayikurikirana kandi bakaba bifuza kugira ico bashikirije abihererano canke ibibazo
ego Eve umwaka wa 2022 masaha makenya uraza kuba wikunkumure twinje muri 2023 wa 2022 wakugendekeye gute
wangendeye neza kuko ndakomeye kumwe nabanje uchanda uronkamwe n'ikibondo cy'umwana w'umwigeme ubona wakaba zuboneka mu nzu zibiri ziri imbere urumva ko yabonetse muri 2022 cyo ni kintu cya mbere cyo gushima
bari
ngabira nidasanzwe vuye ku mana ego nico cya mbere nkenguruka
urumva turabaye turagukeza rero wowe uyiteze ibyiza bizotangurana na 2023 azoba ari umwana wa mbere nimba atari banga canke aja akurikira abandi
sibanga azoba agira gatatu kose urumva ko ndiko ndanabagwiza
kuri abagwiza abandi babiri n'abahungu baravanze waronse utubuto twose
ego wa mbere yitwa Adiansere Bigabiro umurundi w'umukunzi w'imico n'akaranga nkunda kwita amazina yabamwe twakomoka ko kera urumva Bigabiro ni izina ritamenyerewe si menshi mu Barundi b'iki gihe akaba afite imyaka 5 n'amezi 3 ari muri troisième maternelle umwana aciye ubwenge nifuza ko azaba umujournaliste kuri radio Ijwi rya Amerika
aha turabaye turamukunda
ndabimukundisha kuko nanjye ubwanjye iyo nagiye nca hose bagumye banyita journaliste mugangomba nsaze ayo mahirwe atanguye ko ngomfate micro nangu maze kuja nditaba ibiganiro hamwe ku maradiyo atandukanye nkizera ko ngira ikindi gihe nzo habwa ka carte d'invitation ngashika muri studio za radio Ijwi rya Amerika ngaho iwa Washington DC ikihe nzo candagirihira ndayigendere mbaze ibibazo kumbure n'umugarero nkunda mu buzima bwanjye kandi cyane
ntiyararengerana rega uraraba imiryango iruguruye ntuzobura uko ubigenza hanyuma rero inyuma
y'ibirango bizoshoboka
inyuma ya Bigabiro uwa kabiri nawe ntiwatubwiye nawe ushaka ko azobika canke we yipfuza kubike
n'umwigeme yitwa Gakunzi Tene Elina afite imyaka 2.5 ndiko ndashaka ko yoba umuntu atamba izi mbyino z'ikirundi agakura ari mu bintu by'imico n'akaranga
yego nuko rero Yves Bizimana twayaze inyuma yuko kuri Facebook yabonekanye ko utaryohewe ko tutavuganye uno mwaka wose harya udukurikira uri hega Yves mbere ko duca tukureka ugatasha bawo
uri Bujumbura mu Burundi
nuko rero ico wifurije abakunzi bawe muri uno mwaka wa 2023 uca dutangura n'amazina yawe
mungundire umunota umwe ndababaza harakantu nari nsinze hari ikibazo wigeze kubaza umwana umutwereka agira udusporo ukuntu sinzi kubyibuka
ego
afite impano y'utuntu ndabyibuka ariko iyo nkuru ni wewe nibaza ko uba uramusanga ahantu yerekana ubugenegene mu byo kwinonora imitsi nimba nibuka neza
yego ni umwana aba ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba
ego narabaye tushe cyane kuko nanjye iyo mfura yanjye wumva akora ibirengeye ujya mugancangira nti ese umunyamakuru yaba mu Burundi noce nigora nkamuhamagara akaza kandabira utugenegene ariko aragira amasoro ndavuga nti mbega yemwe none ibi bintu byaba bana bo muri Afurika bobo bashobora kuba bafite impano ntituzimenye ntituzikurikirane ibimeze gute nako nsa n'urangirije projete tushe
yitwa Liana aba muri Leta ya Maine aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Portland nawe nyene urazi ko yavuze ko akiri mu Burundi byagorana ko bamenye impano afise ariko ni mwebwe bavyeyi nkuko umuvyeyi we Mablon Duwayezu yabivuze ni mwebwe bavyeyi bo kubakundisha mukanabereka inzira kugira ngo bashobore gukura babikunda hama bazogira aho bashitse turamuteye intege rero uwo mwana ni uwa mbere cyane n'uwa kabiri
uwo wanje ni mfura agira utuntu twinshi tujanye na siporo twinshi mbona ko sinzi ko yova mu iki cyane kiriya sindi umuhinga mu by'ukunonora imitsi mugabo ndiko ndamubonamo kazoda gakomeye mu bijyanye no kwinonora imitsi mu bijyanye n'ibya siporo.
Reka tureme ko tugumana nimero yawe tuzobarondera mu kiganiro nubwo tutemere gukora mu Burundi. Murashaka kuduha ikiganiro mu majwi cyangwa mukadufatira n'udufoto n'utuvideo mukatuturungikira ku Ijwi ry'Amerika tugasangiza abakunzi bacu, gutyo ntihabura n'uvuga ati uyu mwana reka tumushigikire, haba mu kumutera intege haba mu kubwira iki, sivyo ga Eve?
No, nabikenguruka banagomba kuko nibaza umwanya wose notanga ikiganiro bidafatiye ku bya politike, nibaza ko ataco biba bitwaye.
Ntaco bitwara ni bya politike, si bibi ko bivuga. Ikibi ni kuca muri politike kugira ngo ugire nabi.
Ego cyane.
Nuko rero abo utasha nabo wipfuriza umwaka mwiza mu 2023 Eve.
Aha, abo bambere we n'umubyeyi aba yaranyibarutse. Mbabare mpore Petroni, ngira ngo arashobora kuba nyumva cyangwa azonyumva ari kirambi, ubwa kabiri n'umukenyezi wanje Odetsi n'amahoro, nsa ntashi bibondo byanje, ama nkaca ntasha abagenzi, abo dukorana, inshuti, abagenzi n'abandi. Akaririmbo tuca tugenda muri ka kandi iki kirundi muzokavuza ati na ka madame Rose nimba nibuka ati ndavuga simvura ntuze ubanyumviriza ikibyigwa n'icumva. Sinzi ko mukumva ko karirimbo
ndavuga simvura yemwe muranunga reka tukakorere
ikibyigwa n'icumva ntuzura atwaragendanye turayaga turatwenga muhungu turikundanira waranyororombye uragenda ntiwansezera uyora wasise byarahize ntutambuze mugenzi wiyandarire. Ndayikunda cyane.
Ok, reka duce tukagutura rero kakuryohere n'abawe Eve Bizimana. Turizeye ko icyo twita esheke sina esheke ko byaratugoye mwa mugi benshi mushaka ko tubavugisha, turizeye ko ako kantu wagumanye ko tutakuvugishije daheze no munsi
karaheze, ahubwo ngiye kuzogwiza umwanya nahora njya ndayumviririza mu Kirundi, mu Kinyarwanda, mu Gifaransa n'ibindi ngume ndayipfurikirana kumbure nk'imirize n'abagenzi bayumvirize kurusha uko twahora.
Ego, urakoze akaririmbo ndavuga simvura kace kakuryohera.
Murakoze rwose.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, karirimbo ni ndavuga simvura na karirimbo kari kasabwe na Eve, nibaza ko ahari kamuryoheye. Ku murongo wa telefone wundi turi kumwe na Jean Mugisha. Jean Mugisha, ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Nakize neza namwe mwiza neza.
Ego, turakomeye. Uherere he ga Jean Mugisha?
Mu gihugu cya Zambia.
Jean Mugisha, udukure muri yo parleur nimba turirimo kuko amajwi ariko aratugarukanako.
Ngira ubuyobozi bisa n'ibyagabanutse.
Ego, turumva bigabanutse. Jean Mugisha, rero uti muri mu gihugu cya Zambia.
Ndi mu gihugu cya Zambia i Lusaka.
I Lusaka ku murwa mukuru. Uriko uheraheza gute umwaka w'2022? Uriko witegure gute wa 2023?
Uko tuba witegura, turiho turaboheraheza ngire nk'uko twavuze. Ora nyine kwa kusaye umwaka w'2022 usa n'uwagoranye bivanye n'ibihe cyane cyane by'ibyo muri byo kuri iki gihe ndirinda ko ari kizi ekonomiki yasa n'iri ku isi hose yabaye ivuye kuri ikirizi ya korona yahabaye igiziragabanuka hacyaza intambara muri Kenya n'Uburusiya nawe murazi ko ibyo bihugu bisa n'ibigega by'isi mu bijyanye n'ifungurwa byavuye kuri ibyo nihanini niho hagiye hariho amacharenji ku bijyanye n'ubuzima nk'abantu usanzwe tukakomeza niho hanini ndetse ka no ku buzima bw'isi bwateye ibyo bihugu n'ibigega by'isi mu bijyanye n'ifungurwa ibindi kima soko nangagupo yari bitoro yabana kandi kalite nabyo bigenda isi yo bimaze kubura cyane bikaba bike bizakena kanuwashenze ku mwaka
Ego turakwifurije ko wa 2023 zo kubera mwiza mugisha ngaho muri Zambia Lusaka abo wifuza kwifuriza nibanze uno munsi
cyane cyane ndawifuriza abateye bandi basanzwe bari mu gihugu cy'u Burundi abifurije inshuti n'abagenzi basanzwe bari mu gihugu cy'u Burundi kanya n'abagenzi basanzwe bari aha muri iki gihugu cyane cyane abo wifurije cyane ko umwaka wa 2023 wabiriya cyane w'amatano w'ubuvuko mu kibazo gisanzwe tubivuga
urakoze cyane turabikwifurije nawe ngaho muri Lusaka Zambia ubwire impera nziza za 2022 uzotangure neza 2023 kubera umwaka mwiza urakoze mugisha
yego namwe magito neza yatutwabana namwe cyane muri umwaka
turazi nk'uko twama tuzokomerezaho
okay
Ukuravye cyane akubwiriza kuyikwiza nyabunike buke
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya twakira abatandukanye batungiye amanimero ya telefone Trust na Frank Dukuze Frank ikaze ku Ijwi ry'Amerika
Murakoze turabashimiye
Uherereye ga Frank
Turereye muri Kivu y'Amajyaruguru dubita Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
Igoma hameze gute muri ko musozera gute umwaka wa 2022
ino mwaka turi gusoza nabi cyane hejuru y'intambara iriko irabahano y'abarebere ba M23 mu by'ukuri ntabwo twababwira nk'irade ry'ijwi rya Amerika ngo twebwe guhe umwaka turi gusoza neza oya hejuru turi mu ntambara mu by'ukuri no gudusengera nk'icyo muri rusange
no kwihangana twizera ko mu 2023 hazoba hari umutekano mu bice bitandukanye
Ijwi rya Amerika turi kubasaba mutubwirire kandi muzi byose ko abari guteza ino ntambara ari abaturanyi bacu mu gihugu cyo hakurya mu by'ukuri bahagarika izo ntambara ziyo kugira ngo natwe tugire umutekano turi abantu nk'abandi
ayo makuru ntitwahagarara kuri azi ko Leta y'u Rwanda ibihakana ariko none ukipfuza ko hokorwa iki kubwawe kugira ngo umutekano muke umaze igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhere mube mu mahoro ga Frank
tubona ko ari ibintu bya politike ibintu donno bidafite agaciro babirete tubane neza mu mahoro amoko yose tubane mu byishimo
nuko rero hanyuma ukaba ushaka ko kwipfuriza nde umwaka mwiza wa 2023
umwaka mushya muhere ku muryango gwanje guri muri muri Kivu y'Amajyepfo ahantu bita muri territoire ya Karehe n'abantu bari muri Kindu muri Manyema cyane cyane umuryango gwa Musa Franke guri ahantu bita Ishange n'Inumbi naho munane muri Kivu y'Amajyaruguru ahantu hitwa Irubaya ni muri Matisi abo bose bagumye bagubwe neza kandi Imana izabahe umugisha n'amahoro
urakoze Frank nawe tukwifurije kuzogira umugisha n'amahoro mwaka wa 2023 kano karirimbo tuce tukagutura wewe nawe muri kumwe ngaho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tubifuriza ko umwaka uza uzobabera neza na karirimbo kitwa Reka Ndate Imana Data ka Josh Ishimwe urakoze cyane
murakoze cyane tugiye kukumva ibyishimo byinshi cyane kabisa kandi tubateza amatwi turi hafi abantu barenga 22
urakoze cyane
zajyanye amazuhura mu gitondo kombyutse nidawe Ngushimi ye kuramuka marayi kamuyi mwiragi juyu musi marayi kamuyi mwiragi juyu musi roho w'Imana
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaririmbo ni Reka Ndate Imana ka Josh Ishimwe ashimwe ingabire y'ubuzima Imana itanga twizere ko kafasha gusubiza inyuma amaso muri abaho mwaciye ivyo mwasimbye mubishima ivyo abakomere mwiragiza uhoraho kugira ngo azobarinde muri uno mwaka w'2023 uca dutangura ku murongo wa telefone wundi ndafise Yves Rukundo. Yves ikaze ku juge America. Yves uratwumva?
Ego ndabumva nzira kwa muri muri amahoro.
Ego turaho turashima. Muherehega Yves.
Ndi mugihugu cha Kenya mu gisagara cha Eldoret.
Kenya muriko musozera gute mwaka w'2022.
Hano kuri turashima Imana cyane kuko tubereye mu kwezi kwa mbere kugera kuri uno munsi turi bazima. Turakenguruka rwose Imana yakoze ibidasanzwe ku buzima bwacu mbere no ku miryango yacu.
Ni byiza cyane rwose. Ego aho muri Kenya uno mwaka waranzwe ni kamatora ya Uhuru Kenyatta ya Ruto. Ikindi cyaranze ndaho muri Kenya uno mwaka w'2022 cyarayicaye.
Muri Kenya harabaye amatora rimwe na rimwe byabaye ibintu byari bimeze nk'ibiteye ubwoba na cyane cyane ku bantu b'abanyamahanga, ariko turashima Imana ko yashoboye kuturinda. Ni byinshi byashoboye gukoreka, turakenguruka ko kugira uno munsi turi bazima. Habaye byinshi cyane.
Hama mukitega iki mu 2023?
Ku ruhande rwanjye nizera ko ari umwaka udasanzwe, kubera ko buri mwaka mfite uburyo mpangamo ibintu, nkavuga ngo umwaka ngomba gukora ibi, ibi guca guca na guca. Apollo Masinda ashobora gupanga neza ibyo nzokora muri ibyo nifuza kugera ku muri 2023. Ariko nawe nizera ko uzaba udasanzwe.
Nuko rero hanyuma abo wifuriza umwaka mwiza ni bande ga Eve?
Ndifuriza umwaka mwiza abantu cyane cyane bagize umuryango wanjye, umuryango wa Ndeze Bujumbura, imiryango ofise Ingozi, mu papa yitwa Hitimana Benjamin yagiye arambaye impanuro zidasanzwe kuva kera. Ndavuga mwarimu waje mu ishuri rya business class witwa Ngendakumana Patrick, na Pastor Edimon Ngengurutse i Bujumbura. Ndamaze umwaka utari umwaka urenga ndi mu bisagara ndi muno munsi. Hariho umuntu w'umupapa yakoze bidasanzwe kugira ngo nkore business sanze ndiko ndakora, ariwe yanyinjijemo, yitwa Mihigo Pidas. Yakoze bidasanzwe nawe ndamushimira cyane. Indirimbo ndayitura umuntu adasanzwe amenya ko na rainariye, amenya ko na ko navyutse amahoro cyangwa ko niriwe amahoro. Nashimye kuvuga izina ankunda ngira gusumba abandi ba
indirimbo ya
abumbabarire ari indirimbo ya Ivri kuto kuva mu Rwanda ayitwa amabanga.
Ariko Ive uzavumera nka babanze bose, kwa abantu baba bafite abakunzi benshi ugasanga bwati akarimbo na gatuye umukunzi wanje aza kwimenya, ugasanga ni nka batanu bimenye ngo ni jewe, kandi ugatuye Bera Bera agasanga hariho Mireille agasanga hariho n'uyundi.
Reka rero ndabikubwire nta kinyoma kirimo. Isi n'ijuru bibyumve mundo muntu umwe, kandi bijyangira bizi n'abanga ririmo.
Kamushike kunyota ntitugutume uvuga amajambo utari ushaka ko uvuga, arimenya hari ako kari mu gace kamuryohera.
Oya, ako karimbo kamushikire vrema. Ariko namwe ndabakengurukira kuko muri umwaka turangije mwarambaye akaryo kenshi ko gushobora gushikiriza ivyumviro vyanje.
Nuko rero Yves ngaho muri Kenya
bandi bakomeje cyane,
turakiriye uko gukomera
utwikuriye. Murakoze.
Ako karirimbo kajyohera uwo mukunzi wawe utashimye kuvuga.
Ndasubiyemo akarimbo kitwa amabanga kutoka Rwanda ya Ivri.
Kutoka Rwanda ya Ivri, naongea Swahili sanifu kabisa.
Gurakoze,
katwumvirize amabanga na karirimbo ka Ivri gace karyohera mwese mutwumva muherere ijyanye no kwizi. Urakoze
namwe
murakoze.
Akaririmbo ni amabanga ka Ivri kari kasabwe na Ivri ari muri Kenya twizera ko karyohe umukunzi we yagatuye kandi namwebwe kabaryoheye dusome bumwe mu butumwa mwatwandikiye mutishije kuri Facebook ya Trayove wa radio yacu duhereye kuri bavugi Ruhuhoze Thierry yagize ati mwaraduhaye amakuru menshi n'ibiganiro ku ije rya Amerika muri no mwaka duhejeje 2023 twiteze byinshi komera kwibanga urakoze Thierry ubutumwa bwawe burashikiriye bagenzi banje batandukanye Canute na Hishakiye nawe yatwandikiye agira ati ico nibuka muri no mwaka wa 2022 nuko mwaka uheze ntumvise VOA kuri FM ico nsaba imana nuko nosubira kumva kuri FM ndingaha imuramvya Canute imana nako yokumvira kandi urakoze kutwifuriza gusubira ku mirongo ya FM gaho i Burundi abo muri kumwe imuramvya tukabifuriza umwaka mwiza 2023 buca dutangura Jean-Pierre Chimana nawe ati muri radio idufasha mu ngeri zose ntacho mutadukoreye tuzokomeza gufatanya namwe muri byose turashimye cyane ufatanya utwemereye Jean-Pierre Pio Mano Lionel ngo numwaka wa mpombeje cyane Pio pore sana tukwifurije ko 2023 uzokwera mwiza gusumba Bitoki Macumi David isumba vyose nawe yanditse ijwi rya Amerika avuga ko yifuza ko yosubira kumva ijwi rya Amerika kuri FM David na wewe imana ikumve witije Temba yavuze ngo amen amen natwe turabakunda kubi nkunda ko muvuga inkuru z'ukuri pe local radio zacu ama radio yabo ngiyanyu yashatse kuvuga yumvikana asanira na haherereye ngo ntabashikira kunyota nkuko natwe tubashikira kunyota urakoze Temba Egide Bigirimana yatwandikiye avuga ko yadukunze agira ati narabakunze mwitwaye neza ku makuru mwadushikirije Egide nawe urakoze ku butumwa bwawe tuzobandanya tujyohora ibiganiro byacu kugira ngo ubandanye uryoherwa nawe Karirimbo Alleluya muzogira umwaka musha muzagira umwaka musha ko murumva ko kari mu Kinyarwanda niko nshemba ndabangirira ko ibiganiro vya kano kanya ku izina rya bagenzi banje nongiye kwifuriza gusozera neza umwaka wa 2022 no kuzotangura neza wa 2023 tuza kwinjiramo mu masaha make bagenzi banje dukorana aha Washington DC n'imiryango yanyu ndabipfurije ivyiza gusa imigisha n'amahoro bizobashware mu 2023 bamenyesha makuru bacu mu Rwanda muri Uganda Kenya Congo ubwongereza Tanzania muzotangure neza umwaka buca twinjiramo wa 2023 kuri mwese n'imiryango yanyu abakunzi bacu duca Congo turonka makuru yacu mu Burundi namwe bge ndabipfurije amahigwe masa kuri micro muri 10 na Joidiane ni nahazwe nabateguriye ndabashikiriza nongera negeranya amajwi ya kino kiganiro yakoze Tien Karekezi yarampagarikiye twese twongere tubipfurize kururanirwa mu byo murimo byose no kuzuranirwa cyane umwaka wa 2023 twinjiramo mu masaha make.